bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Nininahazwe. Abapfasoni n'abakobwa b'Abarundi bahungiye mu turere twa Muhanga na Kamonyi turi mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda barongejwe ibikoresho by'isuku bibafasha bari mu butinyanka.
Tukababara umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe. Ntibyoroshye kuvuga ngo ugende ngo dukorane nk'ajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze. Ntibyoroshye kuvuga.
Aba ni bamwe mu baronkeje ivyo bikoresho bizomara amezi atandatu biruhutsa. Kuri yavugwa ku Burundi kandi ku munsi wa mbere hazoba inama ihuza urwego rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi CNC namwe mu maradiyo yugawe ayugawe atuwe mu 2015 ntararonka ubutumire twabibateguriye. Amakuru tuyafitiye reka ariko tuyahereye kuyagezwe hirya nino ku isaha. Umwe mu mashinga amateka aba Norvege yasabye ko umuhari nyamerika Black Lives Matter urwanya ivangura rukoba wuhabwa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel. Umuhari watanguriye muri Amerika mu 2003 uza gukomera mu mihingo itandukanye inyuma y'umwirabure w'umunyamerika George Floyd yishwe afukamwe ko n'umupolisi w'umuzungu mu 2020. Umushinga mateka Peter Aid yabisavye yasiguye ko urugamba rw'uwo muhari rwatumye isi yose ibona uburemere bw'ikibazo c'ivangura rukoba. Kubw'uwo mushinga mateka uwo muhari wuguruye amaso y'indongozi z'isi mu gutuma iki kibazo kiva mu ntamatama kikaja ahabona abashinga amateka, abashikiranganji, abigisha muri za kaminuza n'abigeze kuronka agashimwe kitiriwe Nobel mu bisata bitandukanye baba bafise uburenganzira bwo gutanga izina ry'uwo babona kabereye. Ababisaba baba bafise kugera ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere kugira ngo babisabe. Mwamaze kumenyekana ko bazosabirwa ku gashimwe harimo amashirahamwe CEPI na Gavi akora mu gisata cincancho, amashami mpuzamakungu RSF na CPG aharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hamwe na Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel gatangwa mu kwezi kwa cumi mu mwaka uheze kahawe ishami rya ONU gitaha ibiribwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Abagore n'abakobwa bo mu turere tubiri twa Muhanga na Kamonyi mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda bahawe imfashanyo y'ibikoresho by'isuku bifashisha iyo bari mu butinyanka. Ishami ryigenga ry'Abarundi FMV niryo ryatanze ivyo bikoresho bizomara amezi atandatu ku mukenyezi canke umwigeme umwumwe. Ababihabwa barashima. Ibindi kuri ino nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabidukurikiraniye.
Genda ahantu turi batatu muri iyo nzu, babiri muri twebwe bakoresha zibiri ku kwezi. Twebwe ku kwezi rero twakoresha zitanu. Ntimushobora kwibaza ingene bihora bidutera stress.
Ubu numwe mu bagore n'abakobwa b'Abarundi kazi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajepfo y'igihugu cy'u Rwanda ariko yiganira ijwi rya Amerika ingene bibagora kuronka ibikoresho by'isuku byo mu bihimba vyirondoka bakenera uko kwezi gutashe iyo hageze kubaja mu butinyanka canke mu mihango. Ishami ry'Abarundi ryitwa FMV Forum pour la Mémoire Vigilante rikorera cane cane muri iyo ntara rimaze iminsi ririko riratanga imfashanyo igizwe n'ivyo bikoresho by'isuku ku bagore n'abakobwa b'impunzi z'Abarundi barenga ijana bahungiye mu turere twa Muhanga na Kamonyi. Abamaze kuronswa ivyo bikoresho bita Cotex barashima kuko bahawe izizomara amezi atandatu kuri umwe wese.
Iki kintu ntaho ntawarazi ko co giza umunsi umwe akagira uciyumvira ko cari kiturajishinge tukababara iyo hageze nikikogwa atawugitererana udafise kazi vyatugora vyaduperturba. Umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe. ntibyoroshe kuvuga ngo ugende ngo dukorane nkajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze ntibyoroshe kuvuga ngo nabuze ko taxi ntibyakunda canke ngo ugende ku boutique kwegereye nkuko ushora kubagira uti nimungurane isabuni y'ijana nzo bari ha ejo canke hijya yejo byari bigoye kugira ngo umubwire uti mako taxi ngurana ko taxi nzo bari he ejo canke hijya yejo
ico bikoze ababa mu karere ka Kamonyi ntibarashikirwa kubera ingingo zo kwirindikeza c'umugera wa corona zibuza abantu kuva mu karere kamwe baja mu kandi. Janine Nzosaba umwe mu bakenyezi bari mishiramo FMV bakoze igikorwa cyo gutanga ibyo bikoresho yemeza kwa minzira zibonetse bazoca baja muri ako karere ka Kamonyi gasigaye arasigura n'igituma biyumviriye gufasha muri ico gisata gifatwa nk'ico mwibanga.
Nivyo hari abari bamaze kubitubwira baciye kuri komite y'impunzi bakatwereka yuko ubwo buryo bwo kugura ibyo bikoresho batabushoboye ku buronko. Rimwe na rimwe rero ugasanga umuntu aciye yiyungunganya akaraba dushambara tw'impunzu zaheze ugasanga nitwafundikanya gakoresha. Rero utwo dushambara natwo hari gihe bivanye n'isuku rike ugasanga turashoboye kumutera n'indwara. Niyo mpamvu rero twashimye ko ubwo bufasha twabaronderera. Murazi ko ari ibikoresho byama bikenerwa buri kwezi. Buri kwezi hari n'abashobora gukoresha na byinshi gusumba abandi bivanye n'umuntu bose ntibameze kumwe.
Kugira ngo bashike kuri ico gikorwa abanabo bafashwe mu mugongo n'ihuriro ry'abarundi babacane cane buraya yitwa Burundi Memoire Commune Avenir Commun rirongowe n'umurundi kazi ari nendenza ko utwara komite y'impunzi z'abarundi imuhanga Etienne Nibaruta yabwiye Ijwi ry'Amerika kwiyo mfashanyo izotuma n'ubushurashuzi mu bana babigeme bugabanuka.
Yoroshye namba kuko kenshi ibatwara n'ibyinshi yabona nk'abana b'abakobwa bacyari bato usanga bakeneye kugira ngo bagenda ku bahungu basaba uburyo bw'amafaranga kugira ngo bitajyanye amavuta barongo tuna turiya ariko bigatuma batajya mu buhumbu nk'ubwo kugira ngo abana bicare batekereje baronse ibyo buryo babahereza nk'amashyirahamwe no kuri birafasha cyane ku buryo banatajya mu by'ubuhumbu.
Ishirama mpuzamakungu hashitaya gita impunzi hari gihe rihora ritanga ibikoresho nk'ivyo yamara abahungiye mu bisagara ntibakunze kwibukwa kenshi. Ababa muri utwo turere twa Muhanga na Kamonyi bobo bavuga ko niyo hashitaya gitanze ivyo bikoresho bibasaba urugendo rurerure kuja i Kigali canke i Huye kuja gutora izo mfashanyo. Iryo shirama FMV rivuga ko uburyo nibwaboneka rizoshika no mu tundi turere dutandukanye tw'igihugu bakanatandukira n'izindi mpunzi atari z'abarundi gusa. Rinahamagarira n'abandi bagira neza kuja baribuka gufasha abagore n'abakobwa b'impunzi mu kubaha ivyo bikoresho vy'isuku ry'ibihimba vy'irondoka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura hamwe mu maradiyo ari mu mpuzamakungu hejuru ry'Amerika n'iyabongereza BBC vuba arashobora gusubira guhabwa uruhusha rwo gukorera muri ico gihugu muyigenga yugawe aturiwe mu 2015. Bonesha FM niyo yonyene imaze kuronka ubutumire bwo kuja mu nama yo kumvikana ingene ivyo bimenyesha makuru vyosubira gukora. Iyo nama itegekanijwe kuba ku munsi wa mbere i Bujumbura mu Burundi yatumwe ko inyuma yaho president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asabiye urwo rwego gukura mu nzira iki kibazo ku munsi wa kane. Ino samuhuzi atwara Radio Television Renaissance iri mu zugawe zitaratumirwa mu kiganiro yampaye yambwiye ko naho atabutumire bararonka baramutse batumiwe burungika intumwa muri iyo nama. Reka tumwumvirize.
Kwa hivyo kete itumira wasema chidini shaba kuru atumigo itali kuizini ya tele renaissance ya hivyo wa direktir chini chetu wa abo unibu shikubu
nukufgari
uko ya munama hivyo ya munama hivyo wa kuambere
eko mwebgeni himurame nyako mwegwa niyongingo change mutegwa niyongingo
itulabi mwenyari kutukerele bini tulite mwenye kuru njika ya wadiso likira wadiso mwenye maama kuko chetu wa mwebisa ya kuvayu ijyana iri gishika kwaba yuko twobiganire kugira ibibazo biriho bitorere inishu hari ibibazo byinshi twifuza ko biva mu nzira kugira tugiye kudushira gusubira gukorera mu Burundi.
Muvuga ngo muri tegurira kurungika aboja kuvugana niyo nama, twumve ko araboja bavaho muri mu buhungiro bari mu mwebwe mu rongo iri ya radio canke n'izindi ntumwa zindi.
Oya, abana basigaye Burundi ko ari benshi basigaye Burundi akiri Burundi dushobora kurungikana ibibazo dufise bakabibaza tukaraba ko byotera bigafata inzira y'ukuntu gutora benshi.
Iradio na televiziyo muramutse wa Radio Tele Renaissance iri muzugaye mu 2015 zimaze guturigwa ari nkamwe izo ntumwa muzirungitse zikagenda zikavugana na leta y'u Burundi zikumva ico bashaka namwe mukumvaho mushobora gushika ivyuma birahari muritegure guca mutangura gukora
n'ibyo byongera nakurisha ibindi n'ibyo byongera nakurisha ibindi twotari n'ishiko no turakora hari ibyo bye tugiye gukora ngo twaje dusanzwe dukora ndagishigaza ko n'ibindi byo kugishiza byahindutse gatoya mu Burundi n'ibyo minimization yaje ariko mu bisanzwe ico cyo cyo kinini kiyo kinini ya ahubwo kiri kuri ajya ma ibyo mitahe dufise umutekano ubwo ngiye kumenyesha amakuru mu gihugu ubwo ngiye gushikiza ibyumviro byo bibazo biri kuri twebwe n'ibyishimo kuri byigenga biri no ku barundi bandi abantu bafunzwe batubwire ko bangana bagira kusebe by'ibyo ibyo bibazo bibaza ko bikeneye ibyisho byatubwire ko dushobora gukora cyangwa byashobora gukorera muri kuya ku bintu bivuze hariya.
Ibyo bibazo ni ibibazo umuntu abiraba bishobora no gufata akanya, ni ukuvuga yuko rero bitavuye mu nzira Radio Tele Renaissance ko bigenda kose ntiyoshobora gukora kuko n'abamenyeshamakuru banyu batari bake bari mu buhungiro nta benshi musigaranye mu Burundi.
Tekinolojisi uko isigaye imeze umuntu arashobora gukorera ahariho hose bigashika mu gihugu mu gihe abo mu gihugu batagize ikibazo. Ikibazo si icyo cy'uko gukora cyangwa kugira iki bibazo n'ibyo bindi turiko turavuga iyo mitahe umutekano kuko hariho abahunze bamaze kugirirwa nabi, hariho abahunze bashaka kugirirwa nabi, kwicwa, gutotezwa n'ibindi. Ibyo bibazo nibyo bidushihangayishije kurusha
iyo izo ntumwa mutegekanya kuzava murungika niyo se ense namwe yabaha ubwo butumire murumva ko bazaba bari mu kibanza cyo gushobora gukemura ayo matati deka twita matati ibyo bibazo imitahe
bibazo ko ibibazo bidashobora gutora inyishu mu nama imwe tugiye gushyikiriza turabe inyishu turonse izo ari zo tubonye harimo gushaka kuganira tugiye biganira tubifatire umwanya ukeneye kugira ngo biteze mu ngiro ibintu bisubire mu buryo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kubwira sense yuko yo kwegera abo amaradiyo yugawe n'abafitanye ibibazo nabo kugira ngo bashore kwa bingene bivanwa mu nzira haragiye haravugwa byinshi. Uruhande rumwe rwaravuga ruti barabona yuko ari ikintu gishoboka, urundi ruhande rukavuga ruti ni ikintu kidashoboka na cyane cyane kuri ariya maradiyo yaturiwe. Mwebwe hari icizere ko mushobora kwemererwa gukora nka mbere?
Nta byicizere ko kigira cyangwa ko tatugira kintu ibi tutabifata uko biri. Tubonye bashaka kwibaza kwibaza bisubira mu buryo mu Burundi birashoboka kuko byose biva kuri leta. Leta ishatse kwibaza ibibazo biriho biva mu nzira ari kuri twebwe ariko no ku bandi Barundi byo mu nzira nta maheka. Icyo bantu bamwe basaba ni kuganira kugira ibibazo bivugwe uko biri bitorerwe inyishu zijyanye no kubahiriza iteka ry'umuntu. Icyo twamye dusaba ni uko tuvugana n'abarongoye leta abo aribo bose kugira ibibazo tubiharire ko bitora inyishu igirira neza u Burundi teze imbere u Burundi bwose. Nitwicara ni haba hari gushaka kuganira ibibazo bitora inyishu ibyo tora inyishu atagushaka kurihuriza ibyo n'ibindi.
Iyo umuntu avuze ibiganiro haba impande zibiri zifitaniye amatati, hakaba uruhande rumwe ruvuga ruti duhe dushaka ibi, urundi rukavuga ruti natwe dushaka ibi. Izo mpande zose zikagira aho zihurije. Mwebwe nka Radio Tele Renaissance hari ibyo biganiro biramutse biba mumaze kuvuga muti icyo twosaba cyo biki kugira ngo uko gukora kuvugwa gushoboke?
Nta bibazo Tele Renaissance yisangije ibibazo dufite muri Tele Renaissance ibyo muri Yerekere bafise ibyo muri Bonesha bafise ibibazo nabyo bijyanye n'umutekano wacu kuko ntitwahunze imiyaga twahunze urupfu twahunze gutabwa mu mbuto by'akarenganyo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni uburenganzira bwo kumenyesha amakuru atawe uguhagaze ku ijosi kuko uko tubona bigeze uku nta burenganzira buri bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ni ibyo bibazo dusangiye twese nta burenganzira buri bwo kumenyesha amakuru bwo gusaba ibyiyumviro bwo kwidegembya umutekano. Ibyo bibazo si byacu twebwe bisanzwe gusa tubisangiye n'abandi bose.
Inosa Muhozi murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika twibutse yuko mutwara Radio Télé Renaissance iri mu radio na televiziyo byaturiwe mu mwaka wa 2015 aho ubutegetsi bwahakwa guhirikwa mu gihugu cy'u Burundi mwakoze kuduha kano kanya Muhozi
yakoze igihano nakoze cyane
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru twafitiye muri kano kanya ubwongereza bwaraye bufashe ingingo yo kubuza ingenzi ziturutse mu Burundi Rwanda na Emirates zunze ubumwe z'Abarabu kwinjira ku butaka bw'ico gihugu mu Rwanda bakiriye guti yo nkuru Asumta Kaboyi yabiduteguriye Kicyemezo cyamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa gatanu kirashyirwa mu bikorwa kuva uyu munsi wa gatanu saa 9 kw'isaha mu Burundi no mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko nta bushakashatsi buremeza ko mu Rwanda haba harabonetse ubwandu bushya bwa COVID-19. Nayo wajije umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Mpunga Tarsis.
Ntabwo babyemeza ko nta bushakashatsi burakorwa mu Rwanda ngo byemeze. Turacyakora ubushakashatsi ngo turebe ko yari hari ntabwo turabona ibisubizo bitwereka ko tuyifite. Yango ntago South Africa ntago bakigendera mu Rwanda cyane. Mwenda na muri iminsi yaguma mu ntuze ya karantinuze ya COVID ntago n'ingendo zaragaze nyinshi ntago bakiriho benshi. Ariko birashoboka ko ari undi muntu wajya agaca handa akazi wacu gashoboka. Ariko kubera ko abantu bose benshi tubapima ku kibuga cy'indege mbere bazayipimisha tukanabapima mbere yuko bajya mu gihugu muri business zabo, amahirwe menshi yuko itarahagera arahari.
Kubi hari igihugu cyavuga ngo duhagaritse u Rwanda byo musanga mu bibona gute
ikingira ngo kirenze urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima cyane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ariko kugira ngo igihugu cyose gifite uburenganzira bwo kimanajinga usugire mu gihugu cyabo nuko bashyiraho ingamba zirinda igihugu cyabo cyane cyane mu gihe cy'ibiza ngo bafite impamvu bashingiyeho ariko kugira ngo ababishinzwe mu Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga babikurikirane amenye icyabiteye.
Iki cyemezo kije nyuma y'aho mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize aribwo kompanyi y'indege y'u Rwanda Rwandeya yasubukuye ingendo zigana mu mujyi wa Londres, ingendo zikorwa kabiri mu cyumweru kuwa kabiri no kuri wa gatandatu. Icyo gihe ubwongereza bwari bwashyize u Rwanda mu bihugu abagenzi babiturukamo batagomba kubanza kujya mu kato k'iminsi 14 kubera icyorezo cya COVID-19. Icyemezo gishya gihagarika abagenzi bava mu Rwanda n'abanyura ku kibuga cy'indege cya Kigali kije gukoma mu nkokora bamwe mu batemberaga muri icyo gihugu. Nabajije umwe mu bacuruza amatike y'indege hano mu mujyi wa Kigali ambwira ko no ku busanzwe abagenzi bajya mu bwongereza batari basanzwe ari benshi kuko kubona ibyangombwa by'icyo gihugu bigora. Gusa yasobanuriye ko muri ibi bihe bya mu rugo nubundi abagenda bagabanutse usibye abanyeshuri bamwe na bamwe bajya kwiga mu bihugu byo hanze. Nubwo ubwongereza bufashe iki cyemezo, u Rwanda rwari rusanzwe mu bihugu bike bya Afurika byemerewe kujya mu Burayi. Usibye u Rwanda, iki cyemezo kirareba n'igihugu gituranye cy'u Burundi ndetse na Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Muri aka karere u Rwanda rurimo ubu bwoko bushya bwa coronavirus bumaze kuboneka mu gihugu cya Kenya kugeza ubu. Si igihugu cy'Ubwongereza gifashe uyu mwanzuro kuko n'igihugu cy'Ubushinwa gerutse guhagarika indege y'u Rwanda yavaga Kigali ijya Gwanzu kubera ko hari abagenzi batanu basanzwemo COVID-19. Iki cyemezo cy'Ubwongereza kije mu gihe u Rwanda ruherutse gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu biza mbere mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Australia bwashyize u Rwanda ku mwanya wa gatandatu ku isi n'amanota 8 mu bihugu byagerageje guhangana n'icyorezo cya COVID-19 rubigihugu kimwe cya Afrika kije mu bihugu 10 bya mbere ku isi. Kwa kabiri w'iki cyumweru kigiye gutangira hazaba hashize ibyumweru bibiri mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali uri mu bihe byaguma mu rugo mu cyemezo cyafashwe na leta cyo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Gusa nubwo biri uko muri iyi minsi umujyi wa Kigali ukomeje gahunda ya guma mu rugo, imibare y'abandura buri munsi n'abo iki cyorezo gihitana igenda yiyongera. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima akavuga ko ntawe bikwiye gutera ubwoba.
Tujya gufata ingamba zo kugira ngo abantu bajye muri guma mu rugo nuko ubwandu bwari bwazamutse kandi cyagiye no kuvuga ngo abantu bose bari baranduye ntabwo bari bapimwe. Nubwo ngo rero abangaba ni abantu nyine bagiye bandura muri ya minsi mikuru kubera ko twatangiye kujya dupimira ku midugudu muri Kigali ahantu hatandukanye, biragaragara nyine ko abantu bari barandi icyo gihe bari benshi. Ko bari baboneka nta gitangaza kirimo, ariko nanone ibyumweru bibiri ntabwo byari hagiye kugira ngo tubone igabanuka rihagije ry'imibare. Ariko kugeza ubu ngubu tuyateye muri Kigali n'ahandi mu tundi turere uko bimeze uko byari bimeze mbere hari impinduka bagenda bigabanuka.
Kugeza kuri wa kane Minisiteri y'Ubuzima yavugaga ko abantu 363 aribo banduye COVID-19 nabo 192 mu bari barwaye barayikira. Abanduye bashya batumye kugeza ubu mu Rwanda rubarura abantu 14,529 bamaze kwandura iki cyorezo, abamaze kugikira ni 9,034 nabo bakirwaye baragira ku
kuhumbi bitanu ni jana ni chenda mugihe abiye indwara imaze guhitana bagira ku 186 barimo batatu bitabye imana ku munsi wejo asumta kaboyi ijwi rya Amerika ikigare
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
radio communautaire de la voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 nibice 7
radio ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 nibice 8
radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 nibice 4
radio communautaire la vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Abarundi bashika kuri 75 bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bariko barasaba agashahara bataronkejwe kigihe bari mu bikorwa byo kubaka inyubako ya societe Sedeco yariko yubaka mu micungararo y'inkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda aho bita Grand Paysana bavuga ko utwigoro twose bakoze two gusaba agahembo ku bikorwa byakozwe kuri yo chantier yahavuye ihagarara twabaye impfa gusa mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije umuvugizi wabo barundi ariwe Méthode Ndikumana atangura avuga igihe ivyo bikorwa vyo kubaka vyatangura
cyane yagiye gutangura tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2019 yagomba kurangira tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 ariko kuva bitundu twagiye tubagora ishantiye ntabwo yarangiye icyo gihe na nubu ntabwirarangiye ariko kuva muri ayo mezi ishantiye gitangira amafaranga twarayaronka nk'uko umukoresha yagomba kuyatanga twagiye kugera kuri ya mezi yandi y'ibikorwa yaho byagiye kwanka amafaranga ntabwo yasubiriye kuboneka gushikana n'ubu ntabwo turabona amafaranga
ariko ibikorwa byo kubaka bihagaze ntimwabandanije mukora akazi ko kubaka
ishantiye yabo imaze guhagarara ntabwo twakomeje dukora ibikorwa by'ubwubatsi kw'iyo nyubako nk'uko byahagarariye rimwe n'ibikoni bariko barubaka mu nkambi ntabwo twakomeje dukorera iyo kampani twakomeje tugishakisha iyindi mirimo isanzwe
amafaranga mwishyuza n'amafaranga y'igihe mwariko murubaka cyangwa igihe ibikorwa byo kubaka byari bimaze guhagarara
yakoresheje amafaranga twakoreye turiko turubaka iyo nyubako n'ibyo bikoni gushika aho byahagarariye bimaze guhagarara nta mafaranga tubaza kiretse umuzamu yakomeje akazi kiwe k'ubuzamu
iyo musabye ayo mafaranga mwakoreye abakoresha banyu bababwira iki
iyo twishyuye amafaranga twakoreye nta nyinshi utomoye twigira turonka iyo amafaranga y'igihe tuzabonera amafaranga ntayo nta gisubizo twigira turonka
enjeniyeri yabahaye akazi nawe n'umukoreshwa nk'abandi hari banyene inyubakwa mushobora gushikira mukabasaba iyo mishahara yanyu mutahemba
enjeniyeri yaduhaye akazi ni umukozi mu bandi uwamuhaye akazi ni rwiyemezamirimo arongoye ishyirahamwe basanzwe bubaka amazu hano mu ruhande mwa runo rwanda niwe muyobozi w'ishyirahamwe akorera Sedeco kampani ndi nawe ahagarariye iyo kampani ku rwego rw'igihugu niwe ariserikiye ku rwego rw'igihugu
murafite uburyo bwo kumushikira
nta buryo dufite bwo kumushikira aba dufite uburyo bwo kumushikira tuba twaramushikirije nawe yitwa ukurikiye dupiyo
abo bose nta n'umwe mushikira ngo mubasabe imishahara y'ibikorwa mwakoze
nawe dufitira ntawe kiretse ko twigeze kubicisha muri rafu isanzwe ikurikirana ibibazo by'impunzi hano mu nkambi y'Imahama ariko ibyo bibazo nabo ntacyo basiye ntacyo badushikiye ko
ikintu wewe hamwe n'abandi muri mu murwi umwe wabo bakozi muri ko murasaba n'ikihe ikintu muri ko murakora kugira ngo agashahara mutaronse mukaronke ni nk'ibi
yego ikintu turiko turakora mwa kino gihe turiko turasaba ubuvugizi amajwi yacu yigira imbere kuko impunzi hari aho amashyira yadashika noneho turavuga kireka twiyambaze mwebwe muba mubishoboye kugira mubwire icyo mwadukorera yatubone uwo mugabo ko yakwishyura na cyane cyane mwa kino gihe gihe impunzi ziriko zirahunguka hari abashaka guhunguka hari abagiye bafashe amadeni y'icyo gihe cyuko turakora bizajya ngo batwishyura kubwira bishyurwe bahete bishyure bate bagende bate bahunguke uzashoboye guhunguka adahunguke atagenda ata muntu afitiye ideni mu banyarwanda twari tubanye.
Mu gusozera murashaka kutubwira igihe cya nyuma mwaheruka kwishyuza uyu mushahara wanyu?
Twaheruka kumwishyuza umushahara wacu ku itariki 22 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2020 nta nyinshi twigeze tubona gushika n'uno mwanya dukoresheje kwandika iteka.
Mwaba mufise umugambi wo kwitwara?
Umugambi wo kwitwara turacategereje turabe ikicyapa mu maketi mu ikete tuba twaramwandikiye ariko biramagiye kumara ukwezi kose atarakishyuye.
Metode Ndikumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwaha i Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo mushire ahabona ikibazo cyanyu.
Murakoze namwe kuduha umwanya wo kuganira.
Ijwi rya Amerika ryashoboye kandi kuvugana na Jean Damascene Hakizimana, umukoresha yahaye akazi Abarundi ku izina ry'iyo sosiyete, nawe nyine aremeza ko agashahara kabo kataraboneka, akabahanura kwitura ishirahamwe rijejwe kwita impunzi RCR mu mfunyafunya.
Ikibazo kukimenya ndi mu bantu babakoresheje dukorera iya kampani bita Seduko. Igihe cyarageze rero rwiyemezamirimo bari barahaye akazi isoko riramunanira asa n'uritaye arigendera ariko ahita adahembya abakozi kugeza ubwo twagiye tumusaba amakuru akagenda yatwima. Amakuru amaze kuyatwima tugerageza no kuyambaza HR kubera ko ariyo irebererwa impunzi ku isi hose. Abakozi bamwe bo muri HR bari mu nkambi ya Mahama ntibagira ikintu babikoraho gisa n'igifatika. Amakuru bakatubwira ko bagenda babihereza abayobozi babo ibintu bigahora gutyo. Ikibazo kimaze gusa naho kimaze kurambirana kubera ko cyari kimaze gusa naho gikindenga. Nafashe decision yo kwandikira akarere ka Kirehe, nandikiye umuyobozi w'akarere ka Kirehe makopi, umuyobozi w'umurenge wa Mahama makopi, minema makopi, abadiregiteri 4 b'ikigo cya Pijana R Mahama mana kopi HR, mbabwira ikibazo cy'impunzi uko kimeze na rwiyemezamirimo uburyo yanze kubishyura, mbabwira n'uburyo HR icyo kibazo ari kugikurikirana. Ibyo bimaze kugenda bityo nibwo twiyambaje Erance kubera ko ariyo ihagarariye impunzi mu by'amategeko, bashyiraho umwavoka. Bamaze gushyiraho umwavoka wa mbere bitaga Roizi, akayagenda asa n'ugicengacenga kugeza ubwo yeguye arigendera. Ubu tuvugana mu mpera za kuriya kwezi kwa 12 nibwo bashyizeho undi mwavoka mushyashya. Ubwavoka mushyashya avuga ko yatangiye kubikurikiranira mu mizi, kugeza ubu nibwo ikibazo gihagarariye.
Abo Barundi bashaka kwiyambaza nde? Mwarandikiye abantu bose mutereza kwandikira ariko ntiyagira icyo bivamwo. Avoka Loise nta kintu yigeze abafasha. Abo Barundi babaye abande, icyo bakora muri iki gihe niki?
Numva ikintu bakora bagombye kurengerwa n'umuryango w'abibumbye cyane cyane ishami ryawo rya HCR kuko ryo rirebereza impunzi. Bagumye babataragana kubera ko ikintu cya mbere bo bambwira ko ari mu kimwe mu bibazo bituma badahunguka, kubera ko barambwira ati twebwe mugikoresha twari dufite ahantu twanguze amadeni muri bagenzi bacu b'Abanyarwanda, ni gute twagenda tutishyuye abantu twafatiye amadeni? Kandi nanjye nkumva ni ikibazo, ariko kuba ari ikibazo nanjye nta bubasha dufiteho. Ububasha nagize ni ukubasha kubyandika hari imishinga inzego zindi zishoboka, aho bigeze ubu ngubu numva byagombye kubazwa HR mu rwego rw'isi. Niba HR itakireberera impunzi ahubwo ikareberera abagomba kuzambuka, numva ari ikibazo. Niba abo mu gihugu cy'u Rwanda badashobora gukemura ikibazo nk'abarebereza impunzi mu Rwanda, nubwo bagombye kwiyambaza Geneve icyo kibazo nabo bakakimenyeshwa, bakabaza mu Rwanda impamvu batereberera impunzi ahubwo bakareberera abazambu.
Mu majambo make murashaka kutubwira cyangwa murashaka kwibaza ikintu cyaba cyatumye Avoka Aloise adafasha abo Barundi naho yari yabisabwe n'abakoresha iyo sosiyete?
Icyo njye ntekereza buriya abanyarwanda ku munyarwanda baba bafite abantu benshi bahunda agasa n'ugenda bikatakata, kuko sinundi impamvu dosiye ataba yarayikurikiranye ngo ishyire mu rukiko, ahubwo ukabona ko dosiye agenda yikatakata. Niba rwiyemezamirimo aba mu mujyi wa Kigali
na metri Louise akabari mataha birashoboka cyane kubaho bakanabiganira bakanabidinda icyo cyo kirashoboka cyane.
Ndakizimana Jean d'Abasena ndabashimiye cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Kamwe namwe ndabashimiye ariko mwagombye kutuvuganira kugira ngo nibura bigere ahantu kure cyane bamenye ko mu Rwanda hari n'impunzi ziri guhonyorerwa uburenganzira kandi HPR yagombye kubikurikirana ikaba yabikemura.
Akenunga haduce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro. Mari kumwe na Diane Nahazwe, Fatuma Limasi Kalala niwe yegeranije amaju n'ibiganiro vyacu vy'uno munsi. Twemikwe izina rya bagenzi bacu tubikebanuye, tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.